nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa mbere turi kugenekerezo rya 2022 Rusama no mwaka w'2023 ayo twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikibazo cy'umutekano muke kigize imitsi kibonekeza mu ntara ya Bururi cyari gukwiye gutorwa umuti vuba na bwango bishyikizwa na Yeremia Minani umukuru w'umugambwe RDB. Muraza kubyumva murano makuru kuva ku igenekerezo rya 2008 Rusama nta muntu n'umwe yemerewe kugendera mu modokari ifite ibiyo bitabonerana mu Burundi atabifitiye uruhusha. Byamenyeshejwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Barasaba leta y'Ubuganda kubakingira abo nabo n'impunzi z'Abarundi zo mu gihugu cya Uganda. Ni nyuma yaho hagandaguriwe umwe mu mpunzi z'Abarundi, ibyo bikaba byabaye ku munsi wa gatanu heze. Bagasaba ko matohoza yoba kugira hamenyekane abakoze ubwo bubisha. Saya gusa twabateguriye nayandi muraguma muduteze yombi za ngingo nkuru gusa ziyageze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe n'ikaze murano makuru. Leta yategeza kwihutira gutora inyishu ikibazo cy'umutekano ugumuhungabana muri iyi minsi mu ntara ya Bururi. Ibyo ni bisabwa n'umugambwe RDB, Rassemblement des Démocrates Burundi mu rurimi rw'Igifaransa. Uwo mugambwe ukiyumvira mbere ko ayo mabi agize iminsi akogwa agakogwa mu gihe cy'ijoro. Igihe cy'ijoro kandi haba hari ko harakizura urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zikorana na bamwe mu bajejwe umutekano, bibaza ko n'ubwo bwicanyi aribo babukora kuko abamaze iminsi bicwa benshi aba arabatavuga rumwe na leta. Dutega amatwi Yeremia Minani arongoye umugambwe RDB.
Mu gihugu cyose abapolisi, abasirikare na wa mugwe w'imbonerakure barabaragenzura amabarabara yose, amagira yose, nibo bagize ngo icyo bita ngo nyabutatu yo gucungira umutekano. Iyo rero bwije abanyagihugu bagiye kuryama, abo duheje kudondagura izo nzego zitwarwa n'umugambo CNDD-FDD zishya zija mu mabarabara zikinzura ngo ziriko zicungira umutekano. Musigura gute ukuntu abantu bavugwa ngo ntibazwi bagenda bakuguruza abantu bakabakerera hanyuma ntibafatwe, mu gihe tuzi yuko mu ibarabara mu mayira yose habaka barakinzugwa n'izo mbonerakure n'abanzego zishwa ngo zicungira amahoro n'umutekano? Bisigura neza yuko abanyine baba ariko barakinzura amabarabara n'amayira yo mu gihugu cyose nibo bakora ivyo vyaha, kubera ko batumwe kubikora bigaca rero vyegekwa ku bantu ngo bataramenyekana mu nkozi z'ikibi zitaramenyekana. Izo nkozi z'ikibi twebwe turazizi, nubwo guperereza niya misoresore y'imbonera kure ni bamwe bamwe mu bari mu nzego zijejeje gucungira amahoro n'umutekano baba batumwe kwica abo bantu. Kandi burya murabye neza abenshi usanga bafite icyo bahuriye ko usanga ari abakuriye mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Leta turazi neza kuva mu 2015 abantu baricwa bahugwa yuko ngo bagirizwa ko boba bakorana n'abatavuga rumwe na leta. Abishwa usanga arabare mu mugambwe senere, abishwa usanga ari abantu ku by'ukuri badafise ubucuti n'umugambwe CNDD-FDD. Iyo rero hariho politike y'igihugu y'umugambwe uri ku butegetsi yo kwica abantu n'umunyagihugu runaka yafise eta niya matati n'umuntu aravuga ati reka ndamwikize nuko bimeze mu gihugu nta uzonkurikirana ntacyo nzoba. Ubwicanyi bwinshi tudoma ku rutoki tuniyamiriza tunahamagarira umugambo CNDD-FDD guhagarika ni ubwicanyi bukogwa bugakogwa bwateguwe bugakogwa n'inzego z'umugambo CNDD-FDD. Ubu rero tumenye abarundi nibabimenye ntihagire uronera hirya no hino cyangwa ngo yemere kugirwa ku cyatsi n'ubutegetsi bubi abarundi bariko bicwa no mugambi CNDD-FDD abarundi bariko barahona abarundi bicwa kubera ko leta iba yahisemo kutabakingira kandi icyo gikorwa yari jeje
twobibutsa ko abantu bagera kuri 40 bamaze kwicwa batemagujwe imipanga mu kiringo kitarenga amezi 3 tokiri muri makuru nyene y'umutekano kugendera mu modokari zifite ibiyo bitabonerana birabujijwe mu Burundi ataruhusha ubifitiye bene zo modoka zifite ibiyo bitabona bakaba bahawe gushika ku igenekezo rya 28 rusamba kugira babe babikuye ko byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano akaba anaraba n'iterambere rusange mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Martino Nintese asigura ko iyo ngingo yafashwe kubera ubugizi bwa nabi bw'imonogoje bukogwa n'abantu bagendera muri mwene izo modoka zifite ibiyo bitabonerana tumutege yomi
amaze iminsi havugwa ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza modoka amajipe cyangwa amakamyoneti ariko ibiyo bitabona Nyaba bukango bamwe baranyuruzwa barahuka ko hariho nabibwa bakabanzenda ngo bahamarishi ibindi byose byagirira na fakuza matohoza utwafata ngo twagomba tumenyeshe barundi bose na mu Burundi ko guhera uno munsi afashwe yuko abagendera mu modoka z'ibiyo bitabona mwe bita bitretente kibujijwe uzoshaka kwigenderamo wese azosaba uruhusha mushikangani kwa nini hakati mugiru kutambele sangi muteka tuwa hayumanyo kubuna mwusi kushika kwa mungu kwa sewa fela wikuye watu zofata kumwusi wambele mwenye kwa azo hanu wa kini kakarolero kira kicho kubi kutanari itangwe kufukwa ihere abarundi wawe honezi kandi nafu wako alika wiki tirira mwuzia kutu muteka alwa kwa chano chano kwekwa inyamiramabi kuwe mwikendereza changwa wakitiria ninze kwa ziki kukukira wakore ifefya habitu kwa ache izo modoka zini mwiliyo itawono udasuruhusha azo fatwazi mwazichi hivi ya reta itali ya reta kwetu wawa imodoka yari ya reta itikiza kunanyo kwa ifisuruhusha kidafi suruhusha uigendera mwuzo mcha amandi yandi kiri mwishikanga nini wakati mwugibu itambele sangi mwutekano hasi guraneza igituma asha ugendera mwodoka ifisuruhusha itawona na hivi dusigu ya kumba tuwa vyu mbise tuzo mwuruhusha tuta vyu mbise na kutuzo mwuruhusha
amakuru twategorie arabandanya mu gisata cha politiki ibinyoma bigize iminsi bishikirizwa na bamwe mu bagize umugwi severe ugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha barundi ku mabi yakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 byerekana ko ata kintu na gito y'icukuri abarundi bowitegako ibyo biri mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa mbere n'unani rw'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki force vitari nshimirimana arongoye ugorunani asaba ko ivyo binyoma bishikirizwa n'abari muri uwo mugwi byoja kugatwe kababivuga bikareka kwitirirwa na gato igikorwa cyo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi tumutege yomi
mucegeranyo duheruka gushikiriza force iragaruka kuvyo abakomiseri babiri Petro Claveri ndayicariye na bizi batungwa nayo bashikirije aho bashikiriza ibinyoma bitangaje mu kubakwa kuvuga yuko eba murere ngo bari abakongomani ngo bari bakoswe n'intwaro ya micombero ngo kugira ngo baje kwica abatutsi kandi bizwi neza yuko bateye bagasasika inganda ahatari hake mu gihugu cy'u Burundi hari abarundi barababanyi barabantu bazwi abundi bubishe abatutsi muri ubwo gwimo gwirindwi na kabiri hanyuma rero tubagaruka ku binyoma abo bakomiseri bashikiriza aho bubaho kakubeshira abakoze amatohoza kandi bayahereye kera nka Jean Pierre Chrétien cyo kimwe n'umwigisha Ngayimpenda bakubaho kakubeshira abahinga nkabo abo twavuza abo mugabo twarashikije n'abandi hanyuma rero tugaca tugira tutabantu bashobora kubahuka izuba riba kubeshira abantu nkabo nta kintu na kimwe umuntu yoshobora kubazigako nta kuri bashobora gushikiriza mbere wanashaka mu minsi heze bonyene baranidoze ngo abantu baranse ngo kubagana ngo kugira ngo bashikirize ibyo bazi ibyo barabatinya barabahunga kuko nta muntu ashobora kujya kubwira ukuri umubeshi hanyuma rero twibaza yuko ibintu bariko barakora byoshirwa kugatwe kabo ntibabyitiriye umugwi cyangwa babyitiriye igikorwa cyo kurondera ukuri no kunywanisha barundi hanyuma kandi ntihagiye ujyanwa nago ngo yibaze ngo ibyo bari ko barashikiriza ngo hari inyungu yo bikuramwo ngo canke ngo bamweretse ukuri kuko ibyerekeye gutohoza ku mabi nkayo yanakozwe mu kiringo kirekire nk'iki bisabwa yuko bikogwa n'abahinga bahambaye abahinga bigenga abahinga taho bahengamiye bahanyuma rero twibaza yuko byatigezwa gukogwa na sentare mpuza makungu mpana bya yoshingwa ku Burundi cyangwa umugwi w'amatohoza yigenga nkuko izo nzego zibiri zari zasezeranywe ko mu masezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi naho rero Abarundi bazoheza bakamenya icyabaye naho Abarundi bazoheza bakamenya ababikoze ababikorewe ingene byagenze hanyuma bakanabyita izina.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Nkuko nari nabwiye mu ntango zano makuru, impunzi z'Abarundi ziba mu gisagara cya Kampala mu gihugu cy'u Buganda ziratewe impungenge n'ubwicanyi budasiba guhitana bamwe muri bo. Basaba leta y'u Buganda kubakingira no gukora amatohoza yigenga ku bamaze kugandagurwa bahereye kugandagurwa rya David Niyokindi byabaye ku munsi wa gatanu heze. Abaserukiza izo mpunzi bakabatera akamo ko kwicungera muri iki gihe biboneka ko umutekano uguma utituka. Edi Claude Ninazo
hari nabo banyurutse mbere babukirengero n'ubwoba cyane zerekana ko dufite umutekano muke bitandukanye ziri mu z'abakongomani za Ethiopia n'ibindi bihugu ntibibenda dondagura
amakenga y'abo Barundi bahungiye mu gisagara cya Kampala afatiye ubwicanyi bumaze iminsi buhitana bamwe muri bo. Ubwicanyi bafatira ko gahafi ni gandagurwa ry'uwitwa David Niyokindi yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa kane muri quartier imwe yo mu gisagara cya Kampala. Ivyo bikaba biteye ubwoba impunzi mu gihe hari nababuzwe irengero n'ubu atamatohoza arashobora kwerekana iyo bazimanganiye cyanke ngo hamenyekane ababikoze.
Ubwoba cyane turazi ukuntu abarundi bari kubarafama kino gihe ateye ubwoba kuko urazi ukuntu mu mezi atari menshi amaze gupfa abarundi batari bake tukaba tutaramenya neza ukuntu bapfa biba bitangaje kuvuga ngo batoye igisiga ukuntu hari nabo banyurutse mbere babukirengero turafite ubwoba cyane turagira utubazo twinshi twiyumva tutsindiga none n'abaganda bari kubaratwica n'abarundi bene wacu bariko baricana gushika ubu hari utubazo twinshi.
Aya ni makenga abo Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Buganda berekana nuko ubwo bwicanyi ahanini bugirirwa Abarundi muri ico gisagara kibamwo impunzi ziva mu bihugu bitandukanye. Abarundi bagasaba leta ya Uganda kubakingira.
Ubenshi bariko barishwa n'abantu ubona yifatekanye kuko gushika ubu naho mu bada leta ya Uganda nta mpunzi zirerekana ko zihungabanya umutekano w'Uganda. Cyane kutubabaza cyane twabaza tuti nitwe biva ko mu gihe twovuga tuti hariho ibyemeza byerekana yuko ari impunzi ziriko ziriba ari impunzi ziriko zikora ibintu bidajyanye n'amategeko mu Buganda. Muga gushika ubu nta kimenyetso na kimwe nta narimo n'abaserukiye impunzi barahamagogo mu nzego z'umutekano bati hari ikintu turiho turabagirira hanyuma bari kubishwa kubereka ibyo turiho turasaba inzego zitandukanye zo mu Buganda.
Ubuserukizi bw'impunzi mu gihugu cya Uganda buremeza ko bumaze kwitura inzego z'ico gihugu kugira hashobore gukogwa amatohoza yigenga abakorwa bwicanyi bashobore kumenyekana. Damien Nyabenda ariko agasabizo mpunzi z'Abarundi kwigengesera kugira ntihagire abasubira kugwa muri iyo mitego mu kurindira ko leta y'u Buganda n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR zibakingira umutekano bikwiye.
Edi Claude Nazwe arakenuye. Tukiri mu gisata cy'impunzi nyene itotezwa y'impunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ni mu gihugu cya Congo ihana intwaro rusangi rirabandanya. Abakomerekejwe na bamwe mu mugwi w'abamayimayi mu ndwi heze baguma bahigwa buhongo n'uwo mugwi ubasanga mu ikambi basanzwe babamwo. Ikivyunyura ngo nuko gushika ubu bataronka ingene bivuza ibikomere bakomerekejwe nabo bamayimayi. Inkuru tubaza Janvier Habarugira.
Igitigenye zina cy'impunzi z'Abarundi bakomerekejwe n'umugwi w'abamayimayi kuva mu ntango z'indwi heze gushika uno munsi ntikiramenyekana neza. ariko rero kizwi nuko bamwe muri abo baguma barondegwa n'uwo mugwe uguma ukizura muri iyo kambi urondeza aho bakomeretse bo babari uri vyo iranzi arongoye komite y'impunzi muri iyo kambi arabivuga uko bimeze
nako ndababwira yuko kuri bamwe muri abo babaraburege igufa bashobye gucika kwicumu bari hano mu nkambi babandanya barondegwa n'antu bamwe bamwe niko kwa mayimayi waza wakawaronda hamini munghambi aho bari bakawabaza mwaje ryari tabake kubisegure
ngibyunyura ngo nuko gushika ubu abakomeretse batarigera bavugwa mu gutinya ko bohava bafatigwa kwa muganga
rero biraboneka ko no kwivuza ubuvuzi kariko burifata neza kuri abo bantu rero ugeze amasaha tuvuga yuko umuntu yakusaga ku munsi wa gatanu kwa gatandatu kwa mungu kuvuga yuko ntago yakwarafasha kuje n'iby'ubuvuzi
uruganda rwa radio inzamba gatakawe twanungikiye ubutumwa bwanditse Didier Numbe arongoye ikambi y'impunzi ya Rusenda kugira ngo agire ico avuze kuri uwo mutekano muke urangwa muri iyo kambi ntigeze yishura.
Janvier Habarugira arakenuye imbere yo gusozera ano makuru tubashikirije nkuko mumenye ku minsi yose ya mbere amakuru y'inkino umugwi Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke niwo watahukanye igikombe cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi hari ku munsi wa gatandatu inyuma yo gutsinda Olympic Star y'imuyinga ibitsindo bitanu ku busa nayo muri basketball inkino zo gusubizanya bita phase retour muri mwi Faransa ku munsi wa gatandatu niho zatangura urukino rwatangaje abantu n'insinzi ya Dynamo Kurunane irushije urunani amanota 22 inkuru dushikirizwa na Kevin Dusabe
tuhere mu mupira w'amaguru haho umugwa Bumamuru ari wo waraye utahukanye igikombe cy'ihiganwa ry'uyu mwaka itsinze Olympic Star y'umuyinga bitsinda bitanu ku busa Bumamuru yarangije ihiganwa ifite amanota 68 irusha inota rimwe gusa Flambeau du Centre y'Igitega yabaye ya kabiri imigwi itatu ariyo Amasipiri FC, Moso Sugar na Academie Tel Aviv niyo kuva ku munsi wa gatandatu yaduze mu cicaro ca mbere. Imigwi ya Top Junior na Buja City niyo bimaze kumenyekana ko yakorotse mu cicaro ca kabiri. Muri basketball naho inkino zo gusubiza fast retour kuri uyu wa gatandatu niho zatangura Dynamo ikaba yatsinze urunani amanota 69 kuri 47 Tigers itsinda Kern amanota 65 kuri 52 Gymkhana yatsinze Rezipo amanota 78 kuri 68 Remesha itsinda New Star amanota 99 kuri 78 ku munsi w'Imana Remesha yatsinze Rezipo amanota 66 kuri 62 Ken itsinda Gymkhana amanota 58 kuri 52 urunani rutsinda New Star amanota 82 kuri 76 Dynamo nayo itsinda Tigers amanota 61 kuri 49 turangirize ku rukino rwo gusiganwa ku makinga aho kuri uyu w'Imana abagendesha amakinga baturuka mu Burundi no mu makungu cyane cyane mu gihugu cy'Ububiligi igihugu mbere cyafashije mu nteguro z'iryo higanwa ryahuje abarenga ijana biriwe barasiganwa mu gisagara cya Gitega bakaba basiganywe ku kirere cy'ibirometero 32 bavuye mu gisagara cya Gitega gushika mu Gishora aho bakiriwe n'umurijo ndangakaranga w'ingoma z'u Burundi.
Karine Dusabe arakenuye nonga hanyine duciye dusozerera amakuru yacu twabateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe kuri uno wa mbere shimire mwewe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Bonfice Niyongere nariko ndabashikiza ano makuru nkaba ndabifurije kugira urwezi mu byanyu no mu banyu na gahwana.